music, can I be your sugar mama? Now I be my sugar papa. Can I be your sugar mama? Bakuyira uwo mubiri utasubira. Can I be your sugar mama? Now I be my sugar papa. Can I be your sugar mama? Bakuyira uwo mubiri utasubira. Rukuma moto yakugamba gadara betuli mu biroto. Kwesalo buvazo bunyumira muzifoto. Ondage ku mubiri yeze go gikuha. Wemanya usonyi sonyi kuntade uba mubiri kunze kunasili wala yubelu muto chusa date mugire mubugu mkutuse wala chinene muko techijamu mfo chinene muko sabachi kwa temu chinene muko techijamu chinene muko sabachi kwa temu can I be your sugar mama now I be my sugar papa can I be your sugar mama bakuyira uwo mubiri utasubira. Can I be your sugar mama? Now I be my sugar papa. Can I be your sugar mama? Kuyira uwo mubiri utasubira. Guma, nimoka kase kufa. Guma, nima binyuma bitya. Guma, nimoka kase kufa. Guma njire uwo mubiri chema nyoche mani. Antusa yo si chepema. Kedu kida yo nabura kwentuma. Antusa yo si chepema. Nambula balu mutuma bangiva kuba. Can I be your sugar mama? Now I be my sugar papa. Can I be your sugar mama? Bakuyira uwo mubiri utasubira. Can I be your sugar mama? Now I be my sugar papa. Can I be your sugar mama? Bakuyira uwo mubiri utasubira.